Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabahaye ikaze inshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 18 Ruhuma umwaka wa 2022. Kaze ku makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ari kumwe na bamwe mu Barundi basanzwe basarukira abandi mu mahanga ahamagarira Abarundi bose bari mu bihugu bya Buraya kwitaba imyiyerekano yo kuyamiriza ubwicanyi hamwe n'itotezwa ry'akazi na muntu biguma byiyongera mu Burundi. Imyiyerekano ikazoba kuri uyu wa gatandatu ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yimirije guhura ejo nyine n'Abarundi baba mu Bubiligi. Muraza kuvyumva murano makuru. Hari umunyagihugu wo mu gihugu cha Kenya yafashwe kuri uyu wa kane mu bibuga cy'indege Jomo Kenyatta yitwaje ivarisi irimwo amafaranga miliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika. Banki yo mu Burundi BCB imenyesha yuko iyo varisi y'amahera ari yayo, ariko mu ishyirahamwe Tarseme hoho babona ko amafaranga nk'ayo afatanywe ingenzi aba ari amafaranga adaciye mu muco. Nayo Abarundi barenga ibihumbi 2 ngo nibo bamenyekanye ko bagwara kanseri ku mwaka mu Burundi. Ibyo bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ni mu gihe mu Burundi bahimbaje no munsi wa gatanu umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ikiza cya kanseri. Mukanya n'inkuru imwe mukwayo ndasubiye kubaha ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Tujye kubibabwira mu ncamake yano makuru. Inama iri kihuza ubumwe bwa Burayi n'umugabane wa Afrika irangira uno munsi ku munsi wa gatanu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yimirije ejo aho bukera guhura mu Bubiligi n'Abarundi. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ari kumwe na bamwe mu Barundi basanzwe baserukira Abarundi mahanga ahamagarira Abarundi bose bari mu bihugu bya Burayi kwitaba imyiyerekano yo kuyamiriza ubwicanyi hamwe n'itotezwa ry'agateka kazi na muntu biguma byibonekeza mu Burundi. Iyo myiyerekano ikazoba ejo aho bukera ku munsi wa gatandatu. Vitali Nshimirimana arongoye Forsk amenyesha ko igihugu cy'u Burundi cyategerezwa kugubizwa ko ijisho kugira ngo gihindure ingendo. Twumvirize Vitali Nshimirimana.
Iyo myiyerekano izoba ibaye mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaje mu nama i Bruxelles, inama ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Afurika hamwe n'abagize umuryango wa Buraya. Kugira imyiyerekano rero ku cyicaro cy'umuryango wa Buraya ni ibintu bihambaye cyane, kuko bifise insiguro y'ukurungikira ubutumwa na cyane cyane abarongozi hamwe n'abanyagihugu bo ku mugabane wa Buraya. Abo banyagihugu batanga amakuru bakajya gukoreshwa n'umuryango wa Buraya. Umuryango wa Buraya nawo ugaheza ukayafashisha ibihugu byo ku mugabane wacu wa Afurika. Aho rero tujya tuti ayo mafaranga canke izo mfashanyo ntibyoshobora guhabwa leta nka leta y'u Burundi ibandanya yica abanyagihugu, ibandanya ikora itotezwa ry'agateka kandi na muntu atakibanje gusabwa. Ari naho rero tugira tuti reka tubyereke amakungu, hanyuma baba Barundi baba makungu haba barongoye igihugu cy'u Burundi bamenye yuko badashobora kubiraramangana, badashobora kugenda ubudogi, badashobora kugenda barasigura babesha abantu yuko ibintu byasubiye mu buryo mu gihugu cy'u Burundi, kandi ubwicanyi n'itotezwa ry'agateka kazi na muntu bibandanya. Rero icyo gikorwa kiko cyatunganywa n'imigwi itandukanye, harimwo imigambwe, harimwo Abarundi basanzwe baba ku mugabane wa Buraya hamwe n'amashyirahamwe adahanira ivyicaro vya politiki. Abo bose rero bumva yuko bategerezwa kwiyamiriza ubwicanyi buba mu gihugu cy'u Burundi, abo bose bumva yuko batohora babonye itotezwa cy'agateka kazi na muntu riguma rikorerwa ababyeyi bacu, inshuti, ababanyi, abana bacu, turabatumiye kwitaba iyo myiyerekano kugira ngo twerekane akababaro dufise, twerekane yuko igihugu cy'u Burundi kitari bwagere uno munsi yuko gisubira gusasa mu bagabo, yuko igihugu cy'u Burundi gitegerezwa kuguma gishinzwe igisho kugira ngo gihindure ingendo, kugira ngo gihebe ubwicanyi n'itotezwa cy'agateka kazi na muntu.
Yari Vitali Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe adahanira ivyicaro vya politike FORSC. Ibarero bijanye n'ihohoterwa rya kiremwamuntu vyashikirijwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu ngo biratandukanye n'ukuri, ariko ngo ni intambwe ko bahaye bemera ko hari abantu babugwa irengero. Bishikirizwa na Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mu mwariro Kristu jejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akati Burundi. Asaba ariko Gerard Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka kumenya ikibanza ciwe agafasha nyabona kugira ngo ukuri kumenyekane aho gutoteza abari ku kivi. Inkuru twateguriwe na Vanessa Muhiteka.
Mucigiranyo cara yigishikirijwe inama nshingamateka y'u Burundi urongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Sixte Vinyinyi Muraba yaririkanye ko mu Burundi hakira abantu bakinyuruzwa bakaburirwa irengero, naho muri rusangi ashima uko igisata c'agateka ka muntu kifashe.
Muri uno mwaka ico cegeranyo wakoreyeko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH wasanze hari abantu 42 agateka kabo kahohotewe, harimo 35 babuzwe irengero. Mu bijanye no guhohotera, gutoteza, gukura kw'agateka abantu no kubaburiza igufa, CNDH yasanze byakorewe abantu 7. Ku bijanye no gufungira abantu gusa naho, CNDH yasanze bagera kuri 45 mu ngendo yagize mu magohera atandukanye.
Lors des visites des lieux de détention.
Ibyo Sixte Vinyinyi Muraba yashikirije muri akati Burundi babona ko ari intambwe nziza naho hakiriho agahaze. Bishikirizwa na Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri iryo shirahamwe, aho asaba abategetsi nka Gerard Ndabirabe kumenya ico ajejwe.
Dufatiye ku biharuro turonka iminsi yose aho biba ari vyinshi cyane. Turanezerezwa nuko bemeye ko hari abantu banyuruzwa, abantu babugwa irengero mu gihugu, kuko hari haciye igihe uwo mugwi utubahuka gutanga raporo aho wemera ko ivyo bintu biba. Twovuga kwa kiri kare kugira ngo dushobore kugira ico tuvuze kuri iyo raporo, kuko tutarayironka yose, tuyisome hanyuma tuvuge kuri kimwe kimwe ico tuyinegura. Ariko rero n'ubu turababazwa cyane n'inyifato y'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe, aho yabonetse yuko umenga arashavuriye cyane uwo mugwi w'igihugu rero agateka kazi na muntu, kubona wemera yuko hari abantu banyuruzwa mu gihugu.
Mwamenya ko ico cegeranyo umugwi CNDH bawusabye gusubiramwo ico cegeranyo kugira gishobore kwemerwa n'inama nshingamateka ikibona utunenge.
Arakoze mugenzi wacu Vanessa Muhiteka. Abasirikare bagera ku 20 ngo bishwe bazira ukuri mu gusaba urupapuro rw'inzira rubaha uruhusha rwo kwinjira mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi, rugana ubwo ryabo ngo ryari rikwiye kubera icigwa abasirikare b'u Burundi kugira ntibagwe mu mutego wo kuja mu bikorwa bya gisirikare ku nyungu zitari iz'igihugu. Ivyo bisigurwa na Chavino Mugwengezo arongoye umugambwe IPDZ Gamibanga, akavuga ko abasirikare babaye nk'incungu mu kwanka kujabuka kugwanira ku butaka bwa Congo ataruhusha bafise. Dukurikire Chavino Mugwengezo akaba arongoye umugambwe IPDZ Gamibanga.
Ni muri baraje cyane ubwambe na mbere abo basoda n'abana b'igihugu, abo basoda barafise imiryango bakomoka ko abo basoda bari bafise uruhara ntangere mu kubeshaho imiryango yabo abo basoda bari bafise uruhara ntangere yo gukorera igihugu cyabo ko bo kwishwa rero na gahombo gakomeye cyane ku gihugu cyacu naho ku ruhande rw'ubutegetsi iyo umunyagihugu yishwe cyangwa apfuye mu Burundi yishwe hakubibonamo agahombo bama babibonamo inyungu ivyo navyo nibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda abo basoda rero igituma bishwe nuko basavye ko baroswa urupapuro rw'inzira urupapuro rubarekurira kujabuka hama urupapuro nago ntigwahaguye ruboneka ahubwo icyahaguye kiboneka nuko n'urupfu rwabo kurya leta y'u Burundi imaze imyaka ihakana ko itigera ihonyoza ikirenge ku gataka ka Congo icyo geje kugaragaza kandi icyemezo ntangire ko u Burundi bwirirwa muri Congo guhungabanya umutekano w'abanye Congo urumva rero birinze biba nk'uko onye nuko abo basoda babyiheje bagasanga icyo gikorwa atari igikorwa cyemewe n'amategeko atari igikorwa leta y'u Burundi yemanga ishaka kwemanga canke leta y'u Congo ishaka kwemanga nicyo gituma bati basaba ko boroswa ibyangombwa abo bantu rero bari bapfuye ni cumi muzingi kuko bazize ubusa bazize kudahonyanga amategeko bazize ukuri bazize kutagira tuti twebwe tugeze hariya icyo tubako n'ibyo bibazwa abo basoda n'incungu kandi abarundi tubimenye kandi tuvyumve ko bazize kuba bosaba ibyangombwa kugira bumve ko igikorwa bagiyemo ko ari igikorwa aciteka
tubibutse ko igisirikare cy'u Burundi kugeza nino saha kitarigera cemanga yuko carungitse abasirikare bacu guhiga umwanzi mu gihugu cya Congo iharanira demokrasi.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronze urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyirwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru arabandanya kuri Radio Inzamba agateka kawe. Hari umunyagihugu wo mu gihugu cya Kenya yafashwe kuri uyu wa kane ku bibuga cy'indege Jomo Kenyatta afite ivarizi y'amafaranga imiliyoni 2 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo akaba yaravuye mu Burundi. Ibanki BCB yo mu Burundi ikaba yarasohoye itangazo kuri uno wa kane nyine rivuga ko iyo valize y'amahera ari yayo kandi ko bisanzwe biri mu bikorwa byayo bya misi yose Idonido na Josine Kaze.
Uwo munyakenya yafashwe kuri uyu wa kane ku kibuga cy'indege Jomo Kenyatta n'abakozi b'ikigo kijejwe abinjira n'abasohoka. Uwo yafashwe kubera yiketswe kuba ari mu bikorwa byo kujabukana amafaranga menshi mu buryo butemewe n'amategeko y'amabanki bita blanchiment d'argent mu rurimi rw'Igifaransa. Iryo tegeko naryo rivuga ko umuntu wese afite amadolari arenga 300,000 ategerezwa kuyerekana mu gihe ariko ararengana ku bibuga by'indege. Nkuko vyashikirijwe mu itangazo rya Commissaire Liliane Nyawanda arongoye ikigo kijejwe uruja n'uruza ku mbibe z'igihugu ca Kenya, iyo valize y'ayo mahera yacifatwa kandi kwikorwa ko amatohoza. Amakuru atangwa n'ico kigo abandanya avuga ko uwo munyakenya yashitse ku kibuga c'indege Jomo Kenyatta avuye Bujumbura mu Burundi. Amaze gufatwa niho yavuze ko amahera yavuye mu banki BCB kandi ko ayajanye mu ishirahamwe riri muri Kenya ryitwa Brinks Global Services. Inyuma y'isuzumwa ryakozwe n'abajejwe douane ku kibuga c'indege, uwo munyakenya yacerekana ayo mahera nyene akoresheje izindi mpapuro zo kugendana ayo mahera arizo bita document d'exportation ko ayajanye muri Global Services iri mu gihugu c'Ubwongereza. Icibonekeje nuko impapuro zo kugendana ayo mahera zari zitandukanye n'izo yerekanye agishika ku kibuga c'indege Jomo Kenyatta. Iryo bara rimaze kugwa ni banki BCB y'Ubujumbura yaciye isohora itangazo ku mugoroba w'uyu wa wakane ko iyo valizi yafashwe ari yayo kandi ko biri mu kazi kayo ka misi yose. Besebe ikaba yasiguye ko ari igikorwa cy'ukurungika amahera y'agaciro ku yandi makonti yo mu mahanga kugira bibafashe kuriha abazana ibidandazwa mu gihugu hamwe n'abandi bakiriya babo. Iryo tangazo rikaba ryasozerewe Besebe isigura ko ari igikorwa ca misi yose kizwi ni banki nkuru y'igihugu kandi ko gishigikiwe n'ishirahamwe ryo gukwego mpunzamakungu.
Amafaranga nkayo afata mingenzi abari amafaranga adaciye mu muco ibyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rihimiriza guhindura ingendo parcel kubwiwe ngo biratangaje kubona uwo yafatanywe adashoboye no kubisigura. Faustin Ndikumana agasaba ko hokorwa amatohoza kandi hoho ngo bitanga isura mbi ku mabanki yo mu Burundi. Twumvirize
ibintu bitako byadutangaje kuko ego ubundi bankiragira amakonte yayo mabanki yo hanze hakagira igihe nyiba ku mabanki yo hanze amafaranga ari menshi bagashobora kuyarotira agashobora kuzanwa mu Burundi canke nyiba amafaranga ashobora kugiva mu Burundi agenda mugabo kenshi nuko twabona tuti yuko iyo bibaye byaba ari ibintu biba mu muco bizu ugasanga n'ama n'icyo bitaremezo zibizanye canke voyage bezo voyage ibikurikiranye ibiba bigiye ku izina ry'abantu basanzwe babikora bizwi abantu bagaze bakaza kuri aeroporo baripora akaza kuyatora igihe aba yamaze gushika. Mugabo rero ibyo kuvuga ko amahasara kugenda ugasanga umuntu niwe yafise adashobora kuyasigura atayemanga atagiki atabi n'ibintu rero bidutangaza kandi kenshi yahobyaho ariko ndagushaka ari nk'ama kubera nabantu kenshi bashorera nk'ibintu hanze wasanga ari nk'amafaranga yarishwe ku bantu bashorera ibintu hanze canke amahera BCB yararonkeye hanze mu byibikira akora ari amakomisiyo canke n'ibiki twakunda kubona ari nk'amahera ava muri ayo mabanki yo hanze akomakome yaje nk'ino kugira agire ico bita trezori ryo ngaha ari nk'ivyo BCB birikira akora ngaha canke iyindi banki mbwa amafaranga aragucyorera avudutse n'ungo agiye hariya anyi ntawe ufata tirone yavuye mu biki nabayavejeje ngaha ni trezori ya BCB hanyuma ikasigenda ku mbuzina y'uwo muntu umuntu atayemanga atagira iki kandi kuri nk'imaze kugenda hariho aba bariko bari kwishyana sibateye imezo ziba zijejwe na jase do vuwaje canke n'ikindi kintu kiba kizwi nk'amahera ntashobora kugenda ngo ngo bari ku izina ry'umuntu cadutangaje mugabo ni banki BCB twari tuzi ko ari banki ifite ubumenyere cyane mu bikorwa by'akazi kayo kandi irongowe n'abantu twari tuzi babimenyereye babyumva nicyo gituma rero byasize bisize ubwenge ku buryo n'ibintu bitumvikana tubona ko byoja mu matohoza ko igihe rero bitabo kumera ngo ucara arashata bakwiteka byinshi bimura dutino n'ebese mbe nayo ugira ikorane n'abantu batavuga amaheri yavuye abantu bita bya blanchiment iyo bwije ubintu byo kwemanga ibintu z'amahera nyine nabwo bmgaba aba atavuye ahantu hatomoye urumva rero ni ikibazo kandi ni ibintu bishobora gusubiza inyuma isura gucanga isura ry'amabanki ibintu ariko arakora.
Hari ubwato bw'umurundi yitwa Rafiki Abraha Diego bwibiye mu mazi k'iyaga Tanganyika mu bice byegereye intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania. Ubwo bwato bwari buzanye ibikoresho bikoreshwa n'ihinguriro rihingura isima Buseko bukaba bwari buvuye ku kivuko cya Murungu mu gihugu cya Zambia. Abari mu bwato bose barakize kuko ubwato bw'abasirikare bugwanira mu mazi mu gihugu cya Tanzania bwabatabaye hakiri kare. Abahinga mu bijanye n'ingendo z'ubwato mu mazi bavuga ko bishoboka kuba byatumwe n'ubugenduzi bwabo budafashe neza muri kino gihe cyane cyane mu kugenzura ko ubwato bukorera mu kiyaga Tanganyika babukwije ibisabwa mu bijanye n'ubuhinga. Inkuru twateguriwe na Josephine Jones Nkunzimana.
Ubwato bwanyikiye mwigezi mu mazi y'ikiyaga Tanganyika ni MV Jamwezi bw'umurundi yitwa Rafik Abraham Diego. MV ikaba ari funyafunyo y'ururimi rw'icyongereza isigura motorized vessel, bisigura ko ari ubwato bw'imoteri. Ubwo bwato bwari bumaze imyaka irenga 12 bukorera mu kiyaga Tanganyika. Abantu bari muri ubwo bwato uko ari 11 bose barakize. amakuru ava mu begereye abasirikare bagwanira mu mazi y'Burundi akavuga ko barokotse kuko abasirikare ba Tanzania babonye bugize isanganya babangutse gutabara ubwato MV bya mwezi bwanyikiye mu mazi y'ikiyaga Tanganyika bwari buje buvuye ku kivuko Chimpulungu mu gihugu cha Zambia. Abahinga bo mu rugendo zo mu mazi bakavuga ko muri kino gihe ubugenduzi ku bwato mu kiyaga Tanganyika goba budakogwa neza nkuko vyahora kera. Umwe mu baganiriye na Radio Inzamba amenyesha ko ubwo bwato bugira kabiri bwibiye mu mazi ya Tanganyika mu myaka iri munsi ya 10 inyuma y'ubundi bwita MV Mbaza nabwo bukaba bwahitanye ibintu n'abantu. Ibitangaza uwo muhinga kuko ari ubwato burenza imyaka 60 bugikora mu kiyaga Tanganyika asigura ko abakora ubwato bukorera mu mazi y'ibiyaga Tanganyika ico kiyaga bagifata nk'ibahari yo hagati kuko bishika kikagira ibisebuzi bidasanzwe. Uwo muhinga aterakamo abakora ubugenduzi bw'amato mu Burundi ko bogendura na cane cane uko bwubatswe ivyo bapakira n'ingene bipakigwa kugira ngo birinde canke bakinge amasanganya mwe nayo. Nyene ubwato MV bya mwezi yabwiye bagenzi bacu ba Radio Isanganiro ku iryo sanganya ryavuye kuhindagurika ry'ibihe.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Tuje mu gisata cy'amagara y'abantu, Abarundi barenga 700,000 nibo bamenyekanye ko bagwara kanseri ku mwaka mu Burundi, bishikirizwa na muganga Jean Dodie Habyarimana arongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya indwara zidakira kandi zitandukira. Hari kuri no wa gatanu ye hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya indwara ya kanseri. Ku bwa Dr Jean Dodie Habyarimana ngo hari benshi batogwa kanseri ariko zaracerewe kuvugwa, aho usanga n'imiti yayo itaba mu gihugu ukurikira.
Kanseri mu Burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo indwara zibangamiye by'ukuri abenegihugu. Uravye abantu barenga 700,000 batubwiye yuko bama batogwa buri mwaka yuko bagwaye makansere. Muri abo mwabonye makansere akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu. Ku badame mwabonye ko makansere yibere cyangwa makansere y'ugwinjiro bw'igitereko ariyo aguhiriye cyane. Ku bagabo mwabonye makansere ajanye na prostate cyangwa makansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane. Naho ngo rero n'ukuvuga ngo ibiharuro bizuvuga ngo ni bito cyane n'ibinini, ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga uravye n'imyaka yari inyuma. Kumbure ko bivanye n'uko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ibyo biharuro, n'icyo gituma tubona umwe ngabiduteye ubwoba. Ariko kandi mu ntambamyemba bagiye baravuga bashikirije mwumvise yuko hari ibibazo byo kuronka by'ukuri ibiharuro nyezina. Turacyafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose n'ibyo bijanye no kugwanya indwara ya kanseri, haba mu gukinga cyanke mu gusuzuma cyanke mu kuvura. Ariko twobamenyesha yuko hariho byinshi biriko birakogwa haba mu rwego rw'ubushinganye no rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi cyanke dufashe abagwayi ntibihebure bafise iyo ndwara ya kanseri cyanke abazoyigwara. Ibyo twizeza abene igihugu cyanke abagwayi nuko bushira amanga bwa mbere abagwaye bakemanga indwara, kuko hari abashaka kuzinyegeza amugira kabiri bakumva yuko kugwara ari ibintu bisanzwe, hanyuma leta atakitari kwirakora kugira ngo amagara yabo yorohegwe. Umwarumvise yuko abakurikirana iby'amakuru ariko haraza mbere na cyacuma bitayere nirango mu minsi mike kizuba cyatanguye gukora kugira ngo abagwaye bapimwe ngaha ziri place ngaha mu gihugu.
Yari muganga Jean Dodie Habyarimana arongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya indwara zidakira kandi zitandukira. Nina hano duce dusoze ano makuru. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze yompi. Uruganda rwa Radio Inzamba Agateka Kawe rwabateguriye ano makuru nagwo ndarushimire. Jean Marie Ndabashinze mwariko mwe kuri mikro, ndabasezeye ndabifuriza umunsi mwiza ngahe iwanyu.